Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese namwe muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane tariki zitatu z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024. Hano muri studio 17 muri kumwe na Jewe Oriane Tangishaka.
Na Eugenia Mukankusi n'umwaka 2014 hano muri Washington DC tubahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byanyu byo kumugoroba ubu ni samoya n'iminota 30 hafi numwe ikigali mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi
cyo byose cyumvikanye kuzobana bifashanya mu byekeye amaro n'umutekano muri Afrika cyane cyane hanyuma bongera bumvikana kandi yuko bagiye gukomeza ibiganiro.
Uyu ni ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe, iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya.
Uretse iyo nkuru rero tubafitiye n'izindi, reka noneho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mugoroba. Muri Guinea, umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya Ebola umaze kugera kuri 83. Muri icyo gihugu abantu 123 nibo bakekwa kandi bemejwe ko bayanduye. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'Emesi rivuga ko muri abo banduye harimo 14 bakora mu by'ubuvuzi kandi ko 8 muri bo bitabye Imana. OMS ivuga ko muri Liberia abantu 8 ari bo bakekwa kandi bemejwe ko banduye Ebola. Impuguke mu by'ubuzima ziraburira abatuye muri ako karere ka Afurika y'Uburengerazuba gukaraba cyane intoki zabo no kwirinda kwegerana n'abantu banduye virusi ya Ebola kugira ngo batayikwirakwiza.
Igihugu cya Chad cyakuye abasirikare bacu mu mugwi w'abasirikare ba Afrika bajejwe ibikorwa byo gucungira umutekano mu gihugu cya Centrafrique. Ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganji wa Chad ajejwe imigenderanire n'amahanga Musa Faki Mahamat ntiryari ritomwe neza ku vyerekeye igihe bazovira muri Centrafrique nuko bazovayo bose. Chad ifise abasirikare 850 bari bagize inteko za MISCA, abasirikare b'ibihugu vya Afrika bajejwe gucungira umutekano w'abanyagihugu no kwambura ibigwanisha abagwanyi bari muri Centrafrique. Umushikiranganji wa Chad avuga ko Chad imaze igihe yarabaye igikoresho c'ibikorwa byo kwagiriza amabi yose akoregwa muri Centrafrique. Mu mezi aheze abantu 2000 bo mu idini rya Islam bamaze guta ingo zabo bajya mu bihugu bihanye imbibe na Centrafrique kubera batinya umugwi w'abitwaje ibigwanisho ugizwe hanini n'abagwanyi bo mu idini ry'abakristu. Abagwanyi bo mu mugwi wa Antibalaka bagiriza abasirikare ba Chad kuba bashigikira abanyagihugu b'abayisilam bakavuga ko na mbere yaho bashigikira umugwi w'abaroberi ba Seleka bari bagizwe ahanini n'abagwanyi b'abayisilam.
Dukomereze amakuru y'Ijwi rya Amerika muri Sudani y'Epfo. Umuryango w'abibumbye uratabariza abanyasudani y'Epfo babarirwa muri za miliyoni bari hafi kugarizwa n'amapfa kuko amafaranga yo kubafasha yabaye make. Hafi miliyoni y'abanyasudani y'Epfo bakuwe mu byabo ku ngufu mu minsi ijana ishize. Abarenga 800,000 bakuwe mu byabo bakiri muri Sudani y'Epfo, abandi babaye impunzi mu bihugu bituranye. Umuhuzabikorwa w'ubutabazi wa ONU muri Sudani y'Epfo, Toby Lenzer, avuga ko hakenewe miliyoni 232 z'amadolari kugira ngo imiryango y'ubutabazi ishake ibiribwa byo guha abanyasudani y'Epfo mbere y'uko ibihe by'imvura bitangira. Ibihe by'imvura byangiza imihanda bigatuma imfashanyo itagera ku bayikeneye. Bwana Lenze havuga ko imijyi myinshi yangiritse kuva imirwano hagati y'ingabo za guverinoma ya Sudani n'abayirwanya itangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Avuga kandi ko guharanira guhahirana hagati ya Sudani y'Epfo na Ethiopia, Kenya na Uganda bisa n'ibyahagaze.
Tukiri muri Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Algeria bitangaza ko byifatanyije mu bikorwa byo kugwanya iterabwoba mu buraruko no mu burengero bwa Afrika, bakabigira mu gukomeza inzego zijejwe umutekano murantunga n'ubutunzi. Sekretari wa Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry kumwe n'umushikiranganji wa Algeria hajejwe imigenderanire n'amahanga bayoboye ibiganiro vyerekeye uwo mugambi wo gukoresha abasirikare abasirikare babo hamwe no mu gufatanya hamwe ibikorwa by'ubutunzi. Keru yavuze ko akigoro kagigwa na Algeria muri Mali na Niger kerekana ko bagize uruhara rukomeye muri ico gihugu gifise ingorane mu bakagarura umutekano muri ako karere. Ubwicanyi bugigwa n'umugwi ukorana na Al-Qaeda guheruka kwiyongera muri ako karere kuva habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Mohamed Gaddafi mu mwaka wa 2011. Umushikiranganji wa Algeria jejwe imigenderanire n'amahanga La Marma avuga ko Algeria itazokwigira ireka kugwanya iterabwoba, igasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubafashisha ubuhinga bwo gucungira umutekano. La Marma avuga ko ari ingombwa gutegura kazoza keza k'abanyagihugu muri ako karere bagifise ubuzima bubi kandi bugoye cyane.
Sekretari wa Departement de l'État muri Amerika John Kerry avuga ko ibiganiro by'amahoro bigeze ahakomeye kandi ko abayobozi ba Israel n'abanyepalestina aribo bonyine bashobora gutuma bikomeza. Mu ruzinduko yagiriye muri Algeria, Kerry yavuze kuri uyu wa kane ko abantu bo hanze bashobora gusunika kandi bakagoragoza, ariko ko impande zombi arizo zigomba gufata ibyemezo by'ibanze kandi bitanga icyizere. Kerry yamaze ibyumweru bike bishize agerageza gutuma imishyikirano ikomeza mu gihe ibiganiro byerekeza ku musozo. Mu gihe cy'amezi 9 Israel n'abanyepalestina bemeranijwe kubikoramo mu mwaka ushize.
Abategetsi ba Ukraine bagiriza Perezida Viktor Yanukovych aheruka gukugwa ku butegetsi ko ari we yatanze itegeko ryo kugandagura abantu bari mu myiyerekano yabera mu gisagara cya Kiev mu kwezi kwa kabiri guheze, kandi ko abasirikare b'u Burusiya bajejwe gucungira umutekano bamufashije gutegura ubwo bwicanyi. Kuri uno munsi wa kane, Arsene Avakov, umushikiranganji ufata kibanza ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yabwiye abamenyeshamakuru yuko umushingantahe Yanukovych yatanze itegeko ryo kurasa abantu ku itariki 18 gushika kuri 20 mu kwezi kwa kabiri.
Nshuti bavandimwe, turi kumwe, hayo ntamwe makuru havugwa kuri uyu mugoroba. Iyi ni gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza kwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com, no kuri Facebook mukaturonka mukoresheje ijambo radio yacu. Site yacu nayo ni www.radioyacu.voa.com.
Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresi ikurikira ni www.voanews.com @centralafrica. Mwatugezaho n'ubutumwa bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com, no kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Dukomereze ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Rwanda. Urukiko rukuru rwongeye gusubika urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo Munyagishari Bernard kubera impamvu zishingiye ku rurimi ruzakoreshwa mu iburanisha. Ku buryo burambuye twumve mugenzi wacu Asumuta Kaboyi wakurikiranye iby'urwo rubanza.
Hari hitezwe ku rubanza rwa Munyagishari rutangira mu mizi mu rukiko rukuru kuri uwa kane, maze ubushinjacyaha busaba igihe kingana n'amezi ari hagati ya 2-3 ngo inyandiko itanga ikirego ihindurwe mu Gifaransa kuko yakozwe mbere igakorwa mu Kinyarwanda. Urukiko rutaraha Munyagishari uburenganzira bwo kuburana mu rurimi rw'Igifaransa. Munyagishari nawe yasabye urukiko ku icyemezo cyafashwe n'urukiko tariki ya 19 z'ukwezi gushize kimuha uburenganzira bwo kuburana mu Kinyarwanda nacyo cyashyirwa mu Gifaransa kugira ngo amenye neza ibikubiyemo. Yongeye kandi gusaba urukiko ko umusemuzi watanzwe n'urukiko atamwemera ko ashaka umusemuzi wabyigiye. Munyagishari yanasabye ko yahabwa igihe cyo gushaka abazamufasha mu rubanza rwe bajya hirya no hino kumushakira amakuru abitwa banketeri mu rurimi rw'Igifaransa. Urukiko rwafashe umwanzuro kuri ibyo byifuzo byatanzwe n'ababuranyi, rwemeza ko rutanze igihe cy'amezi abiri ngo ubushinjacyaha bubashe gushaka abazahindura inyandiko yabwo itanga ikirego mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse ko icyo gihe cyazakoreshwa ubushinjacyaha bushyikiriza abatangabuhamya b'ingenzi buzifashisha mu rubanza. ku cyifuzo cya Munyagishari cyo guhindurirwa icyemezo yafatiwe kigashyirwa mu rurimi rw'Igifaransa. Urukiko rwavuze ko itegeko rivuga ko icyemezo cy'urukiko gitangwa mu rurimi rwaburanishijwemo, maze rwemeza ko icyemezo kigomba kuguma mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko urubanza rwabaye mu Kinyarwanda. Urukiko rusobanura ko abunganira Munyagishari bazi neza Ikinyarwanda, ko nta mpamvu batabwira umukiriya wabo ibyavugiwe mu rukiko kandi bari bahari. Naho ku cyifuzo cyo kuba Munyagishari yashakirwa abazamufasha mu rubanza rwe bajya hirya no hino kumushakira amakuru, urukiko rwavuze ko izi ari inshingano z'abunganira Munyagishari kumushakira amakuru yose akenewe. Ibyemezo by'urukiko byagaragaye nk'ibitashimishije Munyagishari kuko yasohotse yijujuta, asaba abamwunganira ko bagomba kongera imbaraga mu bwunganizi bamukorera. Urubanza rwimuriwe tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Munyagishari aregwa ibyaha bibiri, icyo gukora jenoside n'icyo gufata abagore ku ngufu. Ntawamenya neza igihe urubanza rwe ruzatangira mu mizi yarwo, kuko nawe yabwiye urukiko ko nyuma y'uko ahabwa inyandiko itanga ikirego iri mu rurimi rw'Igifaransa azasaba indi minsi nawe ngo abashe gusubiza ku byo ashinjwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye cyane Asumta kuri iyi nkuru waduteguriye.
Tuje mu Burundi, naho ikibazo cy'abanyeshuri bo muri za kaminuza za leta kirabandanye gutera ingorane. Abo banyeshuri na leta nta numwe ashaka guhebera uwundi. Abarabira ibintu hafi babona ko ivyo biko birasubiza igihugu inyuma. Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi asaba leta kugirana ibiganiro n'abo banyeshuri ico kibazo kitarinze gufata iyindi nzira. Tabita Mukamusoni niwe duteguriye inkuru, tumutega amatwi.
Ukwezi kugira kurangire abanyeshuri muri za kaminuza za leta birukanywe mu ishure n'umushikiranganje w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Icyatumye birukanwa nuko bari bahagaritse ivyigwa basaba ko ingingo y'ihinyanyugwa gitangwa ry'agafashanyo bita bourse yohagarikwa kubera kwikumira bamwe, ivyo ngo bigashobora gutuma abanyeshuri banyarucari bahe bakwiga kaminuza. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, ubuyobozi bw'ayo makaminuza hamwe n'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi bari barindiriye ko abanyeshuri bagaruka kwiyandikisha mu mwaka w'ishure mushasha w'2013 ushira 2014 nk'uko umushikiranganje Joseph Butore yari yabitegetse. Ariko aba banyeshure ntibitavya ko kamo umushikiranganje acatanga ikindi kiringo cindwi ngo bazobe bahejeje kwiyandikisha, no kuvuga ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane. Kuri uyu wa gatatu niho aba banyeshure bari gutangura kwiga, ariko nta numwe yitavye ako kamo mbere mu mashure haragaragara. Uyu munsi rero abarabira ibintu hafi babona ko ico kibazo gisa n'ikigiye gufata iyindi nzira mu gihe leta itohagabira. Bamwe bati abasuma bashobora kugwirirana mu gihugu leta ikahombera. Mu ishirahamwe Izuba Intwari ziharanira Uburundi burangwa n'amajambere basaba leta gusubira ku ngingo yayo y'ihinyanyugwa gitangwa ry'agafashanyo ku banyeshuri ba kaminuza za leta, babicishije mu itangazo basohoye. Fabrice Namatungiro aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko.
Twe tubona yuko bifiriko bifata intumbero itaza ikora ku neza y'igihugu. Bisanzwe abanyeshuri bose b'Uburundi bafite uburenganzira bwo kwiga, kandi leta itegeze gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bashobore koroherezwa muri ubwo burenganzira bwabo. Rero muri kino gihe bafashe ingingo gihutihuti, ingingo y'uguhagarika ku gafashanyo abanyeshuri batari bake, ubu murabizi ko benshi bari muhira, abandi bakiri n'ubabayeho ubuzima butari bwiza na gato. Bisobanuye yuko ku bisanzwe iyo gwije abashomeri mu gihugu uburi kuragwiza abasuma bwa ku gihugu ataho kibakiriko kirajya mu gutera imbere.
Nayo umukenguzi amateka Sylvestre Ntibantunganya we abona ko abajejwe indero bari bakwiye kunyarutsa gutorera inyishu ico kibazo, kuko bariko basubiza inyuma igihugu.
Iyo hari kibazo kiguteye cane cane mu gwaruka utakironkiye umuti yakirikare, urashobora gusanga cagize ingaruka mbi kuri ico gihe mu karere urimwo no kwisi. Hari waciye umugani mu Kirundi ati iziza guhona zihera mu ruhongore, nuko ubwo bikugaruka gwacu utariko ruriga neza je tuzosanga turi inyuma muri kado karere. Ni ngombwa rero yuko kiya kibazo kiri muri zikaminuza umwe wese mu bimuraba yogira ati kokora iki kugira gihere n'ingoga abana b'Abarundi basubire ku ishure muri kaminuza bige, ahubwo ubwo bwiza bw'amashure yacu bugende buduga aho gusubira inyuma. Ubu riko rasubira inyuma kandi nta n'umwe biteza imbere.
Uwo yahoze arongoye Burundi asaba ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kugirana ibiganiro n'abanyeshure barongoye abandi aho kubirukana.
Hari ikibazo numvise abanyeshuri bavuga kandi gishobora kuba arico. Kuko buriya abanyeshuri bose urabye uko bangana bararenga ibihumbi cumi na bingahe. Ni ukuvuga rero yuko hari aho muvuganira. Abo banyeshure bugira bavugira. Badafise abavugira biragoye. Yuko yogenda kuvuga ngo navugane n'abanyeshuri bose ko nta na hamwe turabona agize inama tunambaye abanyeshuri bose ngo tuvugane. Avugana rero n'abaserukira. Ivyo vyose izo nyinshi zose ziriko zirarondegwa zica zigira rero aho zica. Ariko mushikiranga zivako akavugana nabo nabo bakazishikana nabo hari ivyumviro bidi bamuzanira bakayimuzanira nayo ubu umengo nta kiraro na kimwe gikiriho kugira ngo abantu babiri bashobore kuvugana.
Icyo mwomenya nuko leta n'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nawo muri kaminuza nderabigisha NS batariko bayaga bahuza mugihe leta yemera ibiganiro ariko abanyeshuri babanje kwiyandikisha bushasha abanyeshuri bo basaba ko hobanza gufutwa itegeko nshikiranganji ryo kuwa 13 ntwarane umwaka wa 2014 girukana mu kiringo c'imyaka 2 abanyeshuri bari barongoye abandi muri iryo hagarikwa ry'ivyigwa rikongera rigafuta umwaka w'ishure w'2013 ushira 2014 ngo utangure busha abanyeshure batumenyesheje ko bemera ibiganiro mugihe leta ataco yobanza gusaba kandi ikemera kuyaga na batanu baserukira abandi gutyo abandi banyeshure bakaja mu ishure abo banyeshure bakanasaba ko kandi amategeko atunganya gushasha itangwa ry'agafashanyo bita bose abanza guhagarikwa gutyo ibiganiro bikabandanya. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tabita Mukamusoni, turagushimiye cyane kuri inkuru dushikirije.
Tuve I Burundi tugaruke mu Rwanda inzego zishinzwe umutekano zirimo guhata ibibazo mpoza yo Christophe polisi y'u Rwanda yataye muri yombi ejo kwa gatatu ku Kimironko mu mugi wa Kigali. Bwana Mpozayo ni umukozi w'Inteko Ishinga Amategeko ya Afrika y'Iburasirazuba. Ijwi rya Amerika ejo ryavuganye na Bwana Fidele Murindahabi umuvandimwe wa Mpozayo wasobanuye ko polisi yamutaye muri yombi nta rupapuro rwo kumufata mandada damone imuhaye. Mugenzi wacu Etienne Karekezi haravugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Damas Gatare tutabashije kuvugana nawe ejo. Yamubajije niba koko polisi yarafashe Bwana Mpozayo nta rupapuro rwo kumufata imuhaye ngo arwisomere.
Dr. Christophe Mpozayo nibyo koko ejo yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda kubera icyaha akurikiranyweho kijyanye no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ukurikije ingingo ya 463 yo mu gitabo cy'amategeko ahandi.
ACP Gatare, hari icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru tariki 31 y'ukwezi kwa gatatu 2004 uyu mwaka n'ejo bundi ku wa mbere ko Dr. Mpozayo agizwe umwere ku byaha byose yarakurikiranyweho harimo nibyo muvuze kandi ejo bundi polisi yamufashe aribwo akiva muri gereza yari kuwe.
Simpamya uko bivuga ko ariko bimeze ariko icyo nemera nuko umuntu ashobora kurekurwa n'urukiko kubera icyaha runaka yarakurikiranyweho ariko havuka ikindi cyaha ntabwo byamubuza kugira ngo yongere
aha si
nako byagenze rero icyaha akurikiranyweho gitandukanye n'icyo wavugaga cyo urukiko rwamurekuriye.
Ni ukuvuga ko icyo cyaha kindi polisi yamufatije yagikoreye muri gereza?
Ntabwo mvuze yuko yagikoreye muri gereza ariko mvuze yuko umuntu ashobora kuba akurikiranyweho icyaha runaka urukiko rugakurikirana rugaba rwasanga ari umwere kuri icyo cyaha ariko hari ikindi cyaha cyaba kitarakamenyekanye ariko cyamenyekana uwo muntu akaba yakurikiranwa n'umuntu.
ACP Gatare mvugana na mukuru wa Dr. Mpozayo witwa Fidele Murindahabi yavuze ko polisi imuta muri yombi itamuhaye manda damene ngo ayisome arebe uko iteye amenye koko ashakishwa kandi koko ariwe ushakishwa. Ubusanzwe niko bigenda ko polisi idaha umuntu manda damene ngo ayisomere?
Uburyo polisi ifatamo umuntu ukekwaho icyaha icyo ari cyo cyose burazwi kandi burakurikizwa.
Byarakurikijwe ejo Mpozayo atabwa muri yombi?
Musobanuriye yuko uburyo polisi ikurikirana umuntu ukekwaho icyaha birazwi kandi biri mu mategeko kandi polisi y'u Rwanda irabyubahiriza.
ACP Damas Gatare, kubataza amategeko neza ndagira ngo nange musobanurire itegeko riteganya ko iyo polisi ije guta umuntu muri yombi bigenda bite kugira ngo umuntu amenye ko ari polisi koko uretse imyenda ya polisi baba bambaye umuntu yamenya neza ko abaje kumufata ari polisi
ikibazo ngirango ntabwo turimo kukirebera uburyo yaba yarafashwe cyangwa nabamufashe ndibwira yuko dashidikanya yuko yafashwe na polisi kandi ndimo kukwemerera yuko polisi ariyo yamufashe
ndabyumva ACP Gatare ubuse kuva afashwe ejo kuwa gatatu ubu ikibazo cya Muzayo kimeze gite aracyabazwa aherereye he muri uyu mwanya
Dr. Muzayo Christopher akurikiranwaho n'inzego z'ubutabera nk'uko biteganywa n'amategeko ubu akaba ari mu maboko ya polisi kuri police station ya Remera
Ndabashimiye cyane twavuganaga na ACP Damas Gatare no umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nkuko natangiye mbivuga tutabashije kuvugana ejo ubwo uyu Dr. Muzayo Christophe yatawe muri yombi
Turagushimiye kandi nawe Etienne Karekezi kuri iyi nkuru
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byo kumugoroba Inama nkuru hagati y'ibihugu byo mu ishyirahamwe ry'Iburaya hamwe n'ibihugu byo mu ishyirahamwe rya Afrika yabereye I Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi yarangiye kuri uno munsi wa kane mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur aserukira Burundi mu ishyirahamwe rya Afrika Alain Aime Nyamitwe areza aramubaza ingingo nkuru zafundikijwe muri iyo nama tubatega amatwi
ibihugu byose byumvikanye kuzobana bifashanya mu byerekeye amahoro n'umutekano muri Afrika cyane cyane hanyuma bongera bumvikana kandi yuko bagiye gukomeza ibiganiro mu bijyanye n'amasezerano ya APE ayo amasezerano ajyanye no gutunganya gushasha imigenderanire mu by'ubutunzi hanyuma kandi bongera bumvikana ko bazanye baganira cyane ku bibazo bya politiki ibijyanye n'akazi na muntu ibijyanye n'ubutungane mpuzamakungu reka mbere n'ibindi byose bishobora gutuma izo ntara zibiri zitera imbere zigashobora kubana neza
tugarutse cyane cyane ku kibazo cyerekeye hagati y'akazi na muntu muri iki gihe mu bihugu byinshi byo muri Afurika amaleta menshi ntiyubahiriza hagati y'akazi na muntu mbega ikintu ibihugu by'Iburaya abategetsi b'ibyo bihugu bashobora kuba barakibuye abategetsi bo mu bihugu byo muri Afurika ni nk'iki
ugambira ndore sinyoze ko ari byo cyane cyo muze kuvuga yuko ibintu by'ivu iteka zina muntu nuko cyo no uvuga nuko iteka zina muntu ni ikintu nk'imirongo abantu bifuza gushikira ibihugu byose byifuza kuhashika ubwo ndabwo bise uburyo bumwe kandi kahise sikamwe iyo araba nk'ibyo bya Buraya demokarasi ariko dushobora kwigereranya nabo ibihugu bya Afurika nicyo kigereranya nabo kuko ntitwatanguriye hamwe
ego ku kindi kibazo mwavuze mwashikirijwe cerekeye sentare mpuzamakungu ibihugu byinshi byo muri Afurika ikaba tetse benshi bo muri Afurika eka n'abantu bihweza ibintu n'ibindi barabona ku mengo hariho indimi zibiri iyo hageze kuba ho kwirikiranwa nk'abatetse bakoze ivyaha mbega ikintu abanyafrika abatetse bo muri Afurika bashikirije kuri ico kibazo ni nk'iki
bavuga yuko ico kibazo gikwiye kubana kigahiganirwa ko n'izi bihugu by'izintara zibiri kuko ubiravye byose ntivyera nkuvuga yuko hariho ibibazo hirya no hino bishobora kuvuka ugasanga kumbure bati muri mase ko amase k'umasezerano rero ni nomero kuri nyigenda ku nuku nuku hano ugasanga koko bati yego twashyize ko ikumuka amasezerano ngo twibaza yuko dushobora kubana tubivugana kugira ngo dutore inyishu bizadutwugarije ata umutekano w'ibihugu byacu cyangwa leta yacu udahungabane kuko gukora biraba hamwe hamwe bagiye babikurikiza uko babivuga usanga n'ibihugu bishobora kujya mu ntambara kandi bivuze ko byavuyemo
ku byerekeye imigambi ayo mashyirahamwe abiri eka izo ntara zibiri zishinze gushika mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu majambo make cyane rwose amasegonda mirongo itatu mu tubwire mu majambo make ikintu bifuza kuba cyamaze gufundikwa muri icyo kiringo bihaye
mu majambo make bishobora kuvuga ariko icyo navuga ni ahanini bavuga bati ni ukubana dufashanya cyane cyane mu byerekeye amahoro n'umutekano twame twumvikana twame nk'abanyaburayi bashaka kugira icyo bafashije mu mahoro n'umutekano muri Afurika bagiye icyo bavuze bavuganye n'abene Afurika hanyuma bakavuga ati ivyerekeye gufashanya franga ifashanya y'ubutunzi uyu gucyo byatse bironka abandanye babikora mugabo babikore bumvikana kuzo hava bagera kuri APE izo tuma izo ntarakore zibiri zishika ku marasezerano araza ivyerekeye ubudandaji hanyuma ikindi gatatu n'ivyerekeye hagati y'akatu na muntu ngo n'ivyerekeye intwaro bibereye n'ivyerekeye intwaro biva n'amategeko bya etat de droit
Ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe murakoze cyane gose kuri aka kanyamwa cyo kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye cyane.
Nawe Frederic Nkundikije turagushimiye kuri iyi nkuru.
Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ibihumbi bibiri na cumi na kane, imyaka makumyabiri iruzuye jenoside ibaye mu Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside yabaye mu Rwanda, Ijwi ry'Amerika ririfuza kumva no kwakira ibitekerezo byanyu.
Twibuke twibukiranya kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Twandikire utange ubuhamya.
Tubwire ibyakubayeho, ibyabaye ku muryango wawe no ku nshuti zawe.
Watwohereza ubutumwa ukoresheje email cyangwa ukatugezaho telefone zawe kugira ngo dufate ubuhamya bwawe.
Ikindi kandi ukoresheje email watugezaho amafoto yabo wibuka baguhora ku mutima bazize jenoside.
Adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Wakoresha n'imbuga yacu ya Facebook ushyizemo radio yacu VOA mu ijambo rimwe.
Twandikire ku Ijwi ry'Amerika utange ubuhamya.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka.
Radio Ijwi ry'Amerika ibateze amatwi.
Muracumva Radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nkuko mubyumvise nako kaziki, ibiganiro byacu by'umugoroba biri hafi guhumuza. Tubibutse ariko muri make amakuru avugwa muri aka kanya. Abashinzwe amaperereza barashakisha ibisubizo ku bwicanyi buherutse kubera ku kigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bwicanyi bwabereye ku kigo Fort Wood kiri muri Leta ya Texas bwahitanye abantu batatu bwakomerekeyemo abandi 16 mbere y'uko umugabo warashe abandi yirasa.
Igihugu cha Chad cyakuye abasirikare bacu mu mugwi w'abasirikare ba Afrika bajejwe ibikorwa byo gucungira umutekano mu gihugu cha Centrafrique. Chad ifise abasirikare 850 bari bagize inteko za MISCA, abasirikare b'ibihugu vya Afrika bajeje gucungira umutekano w'abanyagihugu no kwambura ibigwanisho abagwanyi bo mu gihugu cha Centrafrique. Umushikiranganje wa Chad avuga ko Chad imaze igihe yarabaye igikoresho c'ibikorwa byo kwagiriza amabi yose akoregwa muri Centrafrique.
Uwahoze hari umuyobozi wa gisirikare wa Pakistan, Pervez Musharraf, yarusimbutse kuri uwa kane ubwo bombe yaturikaga nyuma y'uko imodoka n'amapikipiki byari muherekeje byari bimaze gutambuka.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Algeria bitangaza ko byifatanyije mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu buraruko no mu burengero bwa Afrika, bakabigira mu bikorwa by'inzego zijejwe umutekano n'ubutunzi. Sekretari wa Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry kumwe n'umushikiranganji wa Algeria ajejwe imigenderanire n'amahanga bagiranye ibiganiro vyerekeye ivyo bikorwa. Nshuti mwese mwadukurikiranye ibi biganiro vyacu vya Radio Ijwi ry'Amerika, turabashimiye cyane ko namwateramanye natwe kuri uno mugoroba. Kuri mikoma ari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Eugenie Mukankusi. Tubashimiye mwero mwese ko mwateze amatwi tubararikiye ibiganiro byacu bisanzwe, tukaba tubifurije kandi umugoroba mwiza, mugire amahoro y'Imana.
Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.